Turashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe. Amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, turahera mu yavugwa muri Mali. Amatora yari yitezwe kuzoba mu ntango z'umwaka uza mu gihugu cya Mali ashobora kuzokwigizwayo amezi. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa mbere ejo ku munsi w'Imana. Yongi yavuga ko ariko ararondera abandi basubirira Ubufaransa gucungera umutekano muri icyo gihugu mu gihe buriko buritegura kugabanya inteko zabwo muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'intambara. Mu kiganiro yatanze i New York haruhande y'inama ya rusangi ngaruka mwaka ya ONU, Chogel Kokala Maiga yavuze ko igihambaye kuri bo ari ugutunganya amatora azokwemerwa na bose. Avuga ko amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka ashobora kuzokwigizwayo indwi zibiri amezi abiri canke n'ayarenga, kandi ko ingingo izofatwa mu kwezi kw'icumi kuzoza. Colonel Asimi Goita yaremeye kuzotunganya amatora mu kwezi kwa kabiri 2022 atumbereye gusubiza ubutegetsi abasivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi k'umunani umwaka uheze yakorewe perezida yatowe Ibrahim Boubacar Keita. Ahandi havugwa amatora ni ku mugabane wa Buraya. Amatora y'abashingamateka mu Budagi yararangiye ejo ku munsi w'Imana aho ibiharuro byerekanye ukwegerana cyane ku majwi kwa hafi hagati y'urunani rw'abakristu b'abademokrate bwo ku ruhande rwa chancelier Angela Merkel hamwe n'abademokrate b'abasosiyaliste. Abashingamateka bazotorwa niho bazohitamwo uzosubirira chancelier w'icyo gihugu Angela Merkel. Mufasoni Angela Merkel agiye gukinjura nka chancelier w'Ubudagi inyuma y'imyaka 16 yaramaze mu burongozi bw'ico gihugu. Amatora kandi ni mu Buswise. Ubuswise bwaratoye bwongera buremeza ko bakundanye bahuje ibitsina bubakana. Ubuswise buhambije ibindi bihugu vya Buraya biza vyaremeje iryo tegeko. Ibiharuro vyashizwe ahabona vyerekanye ko referendum yabaye ejo ku munsi w'Imana abavyemeye bashika ku bice 64 ku bice kimwe kw'ijana vy'abatoye. Ubuswise bwemeje imibonano mpuzabitsina ku bakundana bahuje ibitsina kuva mu mwaka w'2007.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afghanistani, leta y'icyo gihugu ejo ku munsi w'Imana yasavye ikompanyi z'indege z'abanyamahanga zunguruza abantu gusubira kugira ingendo zija canke ziva i Kabul. Bavuga ko ingorane zari kuri ico kibuga co ku murwa mukuru zatorewe inyishu, kandi ko ico kibuga gikora neza ukuri kwamye. Abatalibani basubiye ku butegetsi hagati mu kwezi k'umunani inyuma yaho leta ya Afghanistani yari ifashwe mu mugongo n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ihungiye. Inyuma yaho kandi inteko mvamakungu zikuriyeyo akarenge inyuma y'imyaka 20 zari zimazeyo mu ntambara. Gushika ubu nta kiravugwa kuri itangazo ry'abatalibani ryo kurekura indege z'urudandaza zigasubira gukoresha ico kibuga c'indege c'i Kabul. Muri Yemen, abagwanyi bagera kuri 50 baraguye mu ngwano ibandanya kubera mu ntara ya Marib iherereye ku birometero 120 uvuye ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Igisirikare cya Yemen kivuga ko muri 50 batangajwe ko baguye muri iyo migwano yamaze amasaha 48 harimwo abarwanya leta ya Yemen 43 n'abashigikiye leta y'ico gihugu bashika indwi. Muri uku kwezi kw'icyenda abagwanyi bagera ku 400 bo kuri izo mpande zose baramaze kugwa mu ngwano zibandanya kubahuza. Marib niyo ntara yo mu buraruko bwa Yemen ikiri mu minwe ya leta. Abagwanyi bo mu bwoko bw'abahuti bashyigikiwe na Irani bamaze amezi atari make bagerageza kuyigarurira.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Jovewa akaburungu com. Nungire ndabahikaze nchuti bakunze mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru z'igice cha kabiri cano makuru. President Burundi Evariste Ndayishimiye amagarira Barundi b'incabwenge baba mu mahanga guterera mu iterambere ry'igihugu bibarutse.
Umwana wa Burundi aragenda kwiga. Aje kwiga muri America agacavuga ngo sinzosuri wacu Burundi ngo kuko bahemba make. Ni dogiteri jewe nzoja aho bahemba menshi. Mugabo wibagiye ko wigishijwe n'Abarundi mu kigega cy'u Burundi.
Uyu ni president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abarundi baba muri Amerika aho bahurira muri leta ya New York. Iyo nkuru iri mu zo twibanda ko murano makuru muri hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze njuti bakunze ijwi rya Amerika. President w'u Rwanda Paul Kagame ahamagarira amakungu gukora ibishoboka byose kugira ngo incanco za COVID-19 zikwiragizwe mu bihugu byose bya Afrika bidatevye. Umukuru w'u Rwanda asanga naho gahunda ya COVAX y'ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikenye harico yafashije hagikenewe gukorwa byinshi ngo inkingo zigere mu bihugu vya Afrika ku rwego rushimishije. Yabigarutse ko mu nama nkuru ya ONU igira 76 yari maze imisi ibera i New York muri Amerika. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima atugire ku muriri kuri bikuru biri muri iryo jambo rya President Paul Kagame.
Mu ijambo Perezida Kagame yagejeje kubitabira inteko rusange ya ONU kuri uyu wa gatatu hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga yibanza hanini ku ngaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Avuga ko isi yose ikwiye guhuza imbaraga muri gahunda zigamije guhangana n'ingaruka zacyo. Umukuru w'u Rwanda ashima gahunda COVAX y'ishami rya ONU rishinzwe ubuzima OMS igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikennye. Icyakora agasanga hagikenewe gukorwa ibirenze ibyo.
Alongside unfortunate examples of inequality,
nubwo hakigaragara ingero z'ubusumbane butagakwiye, twabonye ibihamya by'ubushake mu gufatanya hagati y'ibihugu. Gahunda ya COVAX nubwo ifite aho igarukira ni kimwe muri ibyo. Iyitabaho icyuho cy'inkingo muri Afurika cyari kuba kinini kurusha uko biri ubu. Ariko kandi dukeneye ndetse tugomba gukora ibirenze ibyo mu kwihutisha ikwirakwizwa ry'inkingo muri Afurika. Kubikora uko biri mu nyungu z'isi yose.
Doing so benefits the entire world.
U Rwanda rushimirwa kuba ruri mu bihugu bya mbere ku mugabane wa Afurika bimaze gutanga inkingo nibura ku kigero cy'10% by'abaturage bose. Imibare y'inzego zishinzwe ubuzima igaragaza ko bamaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 mu buryo bwuzuye mu Rwanda basaga 1,500,000. Umukuru w'u Rwanda kandi yashimye gahunda y'ibigo mpuzamahanga n'abandi bafatanya bikorwa yo kubaka inganda zikora imiti n'inkingo mu bihugu bya Afurika. Bwana Kagame akavuga ko ikwiye gushyirwamo imbaraga mu rwego rwo kubaka uburyo burambye bwo guhangana n'ibyorezo. Uretse ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19, Perezida w'u Rwanda kandi yagarutse kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda z'iterambere rirambye SDGs. Isi yihaye kuba yagezeho mu mwaka w'2030, yavuze ko ryari ryaradindiye na mbere y'icyorezo cya COVID-19. Aha akavuga ko gahunda yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe igomba gushyirwa imbere muri urwo rugamba, hatibagiranye no kwimakaza imiyoborere ishingiye ku muturage.
We also need to reemphasize
dukeneye kandi gushimangira akamaro k'imiyoborere ishingiye ku muturage no gukorera mu mucyo. Ibyo ntibitugeza ku mibereho myiza n'iterambere rigaragara gusa, ahubwo binaduha umutekano, umutuzo n'icyizere cyo hazaza.
Ni ingingo bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bemeranya nayo, ariko kandi bagasanga hakiri urugendo ngo bene iyo miyoborere ishinge imizi mu Rwanda. Madame Ingabire Victoire Muhoza n'umwe muri abo akaba asanzwe ari umuyobozi w'ishyaka Darufu Murinzi ritaremererwa n'amategeko mu Rwanda.
Nibyo koko iyo umuturage afite ijambo mu bimukorerwa igihugu gitera imbere. Iyo umuturage afite urubuga rwo kuba yashobora kuvuga ati ibi nkorerwa n'umuyobozi wanjye ntabwo ariyo iyi politike siyinkwiriye, ibyo nkeneye ni ibi, ibyo numva nkwiriye ni ibi. Icyo mu gihugu cyacu ibyo ntabwo biragerwaho, cyane cyane mpura ndeba uburyo nkatwe dukunze kugaragaza ibitagenda neza dusaba ko bikosorwa, usanga bavuga ngo hari n'abanzi b'igihugu. ngombwa ari kwanga igihugu kuvuga ko ikintu kitagenda neza no kugira ngo abayobozi bagikosore bahano mu gihugu cyacu cyafite urugo rugendo rukomeye rwo kumva ko umuturage agomba kugira ijambo.
Indi ngingo Perezida Kagame yikijeho nkigomba kwitabwaho mu kugera kuri gahunda z'iterambere rirambye nijyanye n'umutekano, agasaba ko ingengabitekerezo iganisha ku iterabwoba na genocide irwanywa kandi gatandukanywa no gukina politiki.
Ingengabitekerezo z'ubuheza nguni ziganisha ku iterabwoba na genocide zigomba kuvugwa no kugaragazwa hakiri kare zigasenywa nta kujijinganya cyangwa se kuzuyaza. Kuri icyo ntidushobora kwihanganira kubikinamo politiki.
Icyakora Madame Ingabire Victoire Umuhoza akavuga ko kubyerekeye u Rwanda ikijyanye n'ingengabitekerezo ya genocide gikwiye kwitonderwa ntibikoreshwe mu buryo bwo kubangamira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo.
Perezida wa Repubulika ntegeza ko yavugaga ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rwa Afurika ntegeza ko yavugaga nyine abaheza nguni barimo barwanya muri Mozambique. Ariko tugarukane mu gihugu cyacu, noneho mu gihugu cyacu harimo ikibazo cy'abantu bitwaza ngo abandi bafite ingengabitekerezo ya genocide, ugasanga umuntu kubera ko atanga ibitekerezo bijyanye n'uko abona imiyoborere myiza twagombye kuyigeraho, hari ikintu kitwa ingengabitekerezo ya genocide cyabaye nk'inkoni yo gukubitisha umuntu. Niba uvuze barakorega mfite ingengabitekerezo ya genocide kugira ngo uceceke kuvuga, ariko ntabwo iryo terambere rirambye nyine umukuru w'igihugu cyacu avuga muri iyo nama ntabwo dushobora kurigeraho hatabayeho ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo.
Iyi ngingo Perezida Kagame ntiyayitinzeho cyane, ariko iri jambo yarigejeje kubitabiriye inteko rusange ya Loni nyuma y'iminsi ibiri mu Rwanda hasojwe urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abo bareganwa. Uyu ufatwa nk'uregwa mukuru yakatiwe gufungwa imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'urukiko ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitero umutwe wa FLN w'impuza amashyaka ya MRCD yari akuriye wagiye ugaba ku Rwanda mu bihe bitandukanye. N'urubanza rwakuruye impaka ku ruhando mpuzamahanga cyane cyane mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi, aho uyu Rusesabagina yari asanzwe atuye mu buryo bwemewe n'amategeko mbere yo kugezwa mu Rwanda mu mpeshyi y'umwaka ushize wa 2020.
Temisto Clémentine Jema urakenuye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe mu ijambo yavuze yasavye inama ya ONU ijeje uburenganzira bwa kiremwa muntu kudakumira u Burundi. Yasiguye ko igihugu ciwe cateye imbere mu bijanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu, iba ariko abatavuga rumwe na leta barabihakana nko mugambwe SNL bavuga ko aya majambo babona asa nkayo kuresha amakungu kugira ngo atange ifashanyo ku Burundi. Mugenzi wacu Eloge Urika neza aragaruka ku ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavugiye mu nama rusange ya ONU igira 76 ku munsi wa 4 w'inondwe.
Mu jambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguye yabwira abari New York ko iyi nama igira 76 y'abakuru b'igihugu n'amareta ibaye mu gihe igihugu kiba cyiteguriye guhimbaza umwaka uza imyaka 60 iheze cikubukiye akabiri nayo kimaze ciyunze n'ibindi bihugu muri ONU. Yamenyesheje ko igihugu Burundi bwamaze burongowe n'abakoloni bwazingamitswe n'injyane zabonekeye mu bwicanyi bwisubiriza inyuma yo kuronka intayo kwikukira, yemeza ko ibikomere by'ubwo bwicanyi n'ubu bikigoye gukira. Yisunze kivugo cy'uyu mwaka yatangaje ko abantu ku isi yose babwirizwa guhabwa ivyizigiro bishasha, yemeza ko Burundi bwagerageje kwihiza ivyizigiro mu guhangana n'ingaruka z'ikiza cya COVID-19 n'izatewe n'injyane z'utavana ko zabaye mu gihugu bikunyurwa no kudahana ivyaha byabaye ku gihe kirekire. Evariste Ndayishimiye yasomye ijambo ryiwe mu rurimi rw'Igifaransa yavuze ko iyi nama mara karyo gakomeye kuganirira abari muri yo intambwe igihugu ciwe cashitse ko mu gihugu hagati nizo cateye mu karere no mu makungu niho kuzidondagura.
A ce jour la restauration de la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale sont une réalité au Burundi.
Uyu munsi nagurwa ry'amahoro, umutekano n'ubwiyunge ni impamo mu Burundi. Ukugwanya igiturire, isesagurwa ry'amatungo no kudahana biri mu byo leta yashize imbere. Utwigoro kandi twarakozwe kugira ngo ubutungane bukore bwigenga. Twibutsa ha ko ingorane za kahise leta iriki irazitorera umuti mu gushyiraho ubutungane bunywanisha ku bakozwe ko n'injyane bose. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimangiye ko iterabwoba ritegerezwa kugwanywa ku isi yose, yibutsa ko igihugu atwara cabitahuye kera mu kurunga ingabo mu bihugu bya Somalia na Repubulika ya Central Africa nk'urugero. Ndayishimiye arongoye u Burundi kuva mu kwa gatandatu 2020 nyuma y'uruvuga iturumbuka rwo yasubiriye Pierre Nkurunziza, yerekanye akababaro afitiye bimwe mu bisata bya ONU cyane cyane inama ijeje ho hataye akazina muntu y'iryo shyirahamwe.
Ni dofere ne lecture juste et
dufashe kano karyo dusaba cyane cyane mu gisata cyawo n'icagateka kazina muntu ngo bagire umwihwe dudahengamye kutwigoro ku Burundi no kuduha gaciro kabereye inyifato yose y'ukumira Burundi babushira kimigwa idasanzwe mu byagateka kazina muntu ntacivyara leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro n'ubwitangaza makuru niko yabandanije asigura yagarutse ku kintu yishimira muri kino gihe ibiganiro bihoraho hagati y'abanyepolitike amashyirahamwe yigenga hamwe n'ibinyamakuru n'inzego za leta ibyasanga byaratanze umwimbo mwiza agaruka ko uko niko abisobanura
ceci a permis la réouverture de quelques médias qui avaient été fermés dans la foulée des échauffourées de l'insurrection de 2015
izo byatumye hugururwa ibinyamakuru bimwe byari byugawe mu mushuhira w'imigumuko yo mu 2015 irekurwa ry'abanyoro barengimbi bitanu ku kigongo cya prezida no gushira imigambwe na societe civile mu itunganywa ry'igihugu mu bya politike n'imibano Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abandi bakuru b'ihugu n'amareta n'imiryango mpuzamakungu ko igihugu ciba kiriko cakira impunzi zirimo n'abanyepolitike yavuze ko kuva mu kwindwi uyu mwaka uheze hamaze gutahuka abagera ku 75,000 biyongera kubangana 50,000 bizana badacuwe n'ibisata vya ONU bibijejwe Eloge Burikaneza ijwi rya Amerika
Eloge Willy Kaneza nongere koko president w'Urundi Evariste Ndayishimiye muri urwo rugendo yakoreye i New York yabonanye kandi n'abarundi baba muri Amerika babonana kuwa gatandatu yababwiye ko ariko arategura inama rukokoma yise Forum National pour le Développement du Burundi yifuza kuzohurizamo incabwenge z'u Burundi na cane cane iziri mu mahanga kugira ngo ivyumviro vyabo bishirwe hamwe mu iterambere ry'u Burundi muri uwo mubonano yabasiguriye ko bibabaje kubona hari abarundi bacubwenge bariko bateza imbere ibihugu bakoreramwo vyo hanze hakwiyumvira Uburundi kwa gatandatu nari nakubitiye i New York ahabereye uwo mubonano w'abarundi baba muri Amerika na President Evariste Ndayishimiye Umurisho w'ingoma indirimbo zihayagiza akaranga ku Burundi zirimo nihayagiza ico gihugu imyo national nivyo vyakiriye abarundi mu rugo guserukira ico gihugu muri ONU President Evariste Ndayishimiye mu ijambo giwe yishimiye intambwe zitandukanye yavuze ku Burundi bwateye tumwe mu turorero yatanze nabaje bava mu mareta atandukanye baje guhura nawe
biraboneka koko namwe bwisuko mwahora muzi Uyinye nene nje jere kane hinduka. Uyinye ni kimenyetso ubonye abarundi mu maso ucumenya ko ni gihugu cabo ariko kimeze kiriko kirahinduka. Urya rero ingorane twagize mu gihugu cacu. Twagiye yuko Burundi ari tongo ry'abarundi yuko ari umuryango w'abarundi. Murabizi mwese kuri karanga muntu mu bisanzwe bandi kubwene gihugu. Urumurundi bakandika numurundi mugabo twebwe cyadutanguye kutwica bafashe kuri karanga muntu bashira ku muhutu umututsi umutwa bari baheza kutwibagiza igihugu umuntu yatononeye ubwa mbere nuwadukuye ku bwene gihugu bw'u Burundi agaca twita ubundi bwene gihugu ico gihugu cyacu rero cyakibaho kitakiranye neco gaho twafire nimuze murondorera handi uno munsi abarundi kubera batagwe kubona igihugu cha uno munsi bose ariko barahinduka ariko baraba barundi
turaneze bacano ingene biriko biragenda
president Ndayishimiye agasaba barundi bari mu mahanga gushigikira intambwe avuga ko Burundi bwateye bakibuka gusuma bataha
diaspora ngo nabarundi babahaza oye nabarundi bakorera haza nabarundi bakora mu mahanga kuko nabarundi bagiye gupagasa bunigeze kirundi byarangi kuja kukora hanyuma gacha wibuka ko agiye gusuma uzana mu rugo niwanyu niwiyumvire umwana wa Burundi aragenda kwiga aje kwiga muri Amerika agacavuga ngo sinzosuri wacu Burundi ngo kuko bahemba make ni dogiteri jewe nzoja aho bahemba meza Mugawi bagiye ko wigishijwe n'abarundi mukigega cyo Burundi barakwigisha ushitse ngo tutaranya. Tenda mi kamenye wowe uko yacikiye. Nemo kwa gatikiye baramunyeshaje.
Bamwe mu Barundi bitabiriye umubonano na President Evariste Ndayishimiye basanga ariko hari bikwiye guhinduka kugira ngo batware imitahe bongere baterere mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse.
Jende umurezi kandi ndipuza kugamukira uburezi kuko ndabona yuko bikenewe, ariko ikintera amanga nuko baduha viza y'ukwezi kumwe, ariko mu kwezi kumwe hagiyemo n'ukwiherera kubera bagutoya akantu akantu k'akavirisi akantu k'akabu. Wumva muri iyo minsi usigaje wokora iki? Nyakubahwa Perezida, ndakwituye ko icyo kintu cya viza y'ukwezi kumwe kw'abantu bimvukira kuvuga n'iterambere gihereye ku mabarabara. Narashatse gushika iwacu ngeze mu Bugarama ndahakubita amasaha atatu cyankane nsubira inyuma. Rero turi mu bintu by'iterambere, nta terambere ribaho ritafise ifatiro ry'amabarabara duchako y'imiduga idutwarayo. Nukuri nyakubahwa Perezida, icyo kintu nitwacijukira cyane cyane ubushikiranganji bw'amabarabara mukabwijukira kujya mwijukira ubwo butungane muzosanga duteye imbere.
Imwe muri iyo myidogo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayifitiye insiguro.
Cyo nkunda uno munsi nuko ibibazo by'abenegihugu ari ibibazo by'uburongozi uko byifuza araze ariko ndabyifuza. Mugabo Gabo kene amahera ntaca yizana ivyo amaviza hari aho mpare muhankunda nkavuga nti none kubera iki mbega ego n'ivyari bihugu bitemera double nationality mugabe yemera kubera iki utogira n'iyo passport aho rinda gusaba viza ariko kubera iki utashe wacyo.
Mu bindi bibazo Abarundi baba muri Amerika batuye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, harimo ibijanye n'ivy'amatongo, ukoroherezwa mu migambi imwe irimwo nko kubaka amavuriro n'ibindi. Ku ruhande rw'ijwi rya Amerika menyeshamakuru radio yanyu yari yarungitse i New York, ntibemerewe gufata amasanamu n'amajwi bisanzuye nk'uko bari babisavye. Ahambere tugire ko tunabasabe ikigongwe kuko twari twabemereye ko tuza kubereka uko biriko biragenda kumwanya ku mwanya biciye kuri Facebook Live, ariko bizakwanka kubera uruhusha twabuze rwo gukora inkuru ku mubonano wari kuhuza Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'Abarundi bari baje bava mu mareta atandukanye. Turashimira uko biri kose abakunzi b'ijwi rya Amerika bari bahari baduha ayo majwi mwumvise na zimwe muri video ziri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu. Hagataho ibibazo ijwi rya Amerika ryari ryitwaje ngo rize kuhava ribaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi navyo nyene nta mahirwe yo kumimubaza ryaronse. Muri ivyo harimo ivy'umutekano, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, agateka kazi na muntu, ikiza cha virusi ya corona, imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu n'ivy'ubutunzi. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukanya tuca tubandaniriza mu gisata cha sport. Ageze mu gisata cha sport yahere mu Burundi aho inkino za basketball zibanziriza ihiganwa ryimirije rya Rayeri tahukanye ekipe ya Le Gazelle mu bakobwa benurunani mu bagabo. Ihiganwa naryo ry'umupira w'amaguru ryarayiri sozere indwi igira gatanu. Ibi byose tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kuri no w'Imana niho ryasozere indwi igira ya gatanu. Atletico New Oil yatsinze Message Ngozi gisinda kimwe ku busa, nacho Burundi Sport Dynamic yatsinze Top Junior, Ekana Flambeau d'Oreste yatsinze Royale kimwe nyene ku busa, Aigle Noir yatsinze Vitaro ibitsindo bibiri kuri kimwe, Flambeau d'Oreste nayo nyene itsinda Bujumbura City ibitsindo bibiri kuri kimwe, Musongati ikaba yatsinze Kayanza United yorohewe cyane ku bitsindo bitatu ku busa. Muri iryo higanwa umugwa Burundi Sport Dynamic ukaba ariwo uri mu kibanza cya mbere by'imfata kibanza. Mupira maguru kandi umugwi w'abakobwa badashika n'imyaka 20 waraye uvyifashemo neza mu gutsinda Namibia ibitsindo bitatu kubusa mu rukino rwo gusubiriza mu ndwi zibiri. Burundi bukaba bufise amahigwe yo kuzobandanya muri izo nkino zo kuronda ibihugu bizitabira igikombe c'isi yose kizobera mu gihugu ca Costa Rica mu mwaka 2022. Muri basketball naho umugwi w'urunani ni watahukanye igikombe c'inkino zibanziriza ihiganwa wirahiye New Star ku manota 60-47. Richard Patrick Ngwizuru uvuga amenyereza urunani akaba ashimira Imana kubona umukenyero wiwe wakunze bagatabukana igikombe.
Twagerageje gushyira hamwe, turagira defense nziza, ikintu cyora kitugora ari defense, kwamba twara dutsinda bagaca badutsinda, defense yacu yari yuguruye cyane, umuntu wese yagura penetrana ko nibyo novuga ikintu cyadufashije kinini ya yuko ari kesho ya na defense twakosora. Ano musi turashyize kuri ariko ntituraheza, turakeneye gushyiramo ingufu nyinshi, bwira tubandanye twerekana ko dushoboye, anako twagerageje gushyiramo abandi bakinye amaraso mashasha muri ekipe. Kandi ibintu byinshi novuga ko tuzoguma dushiramo ingufu kugira ni tugire ikintu gituma tudashobora gutwara igikomezo cyacu turakinira kobera n'ama match ubona ko dufasha.
Mbonerane Blaze ajejwe ubuhinga mu mugwi wa New Star aremeza ko barushijwe muri ugo rukino, amenyesha ko amakosa bakoze batayakosoye n'ubundi uwo mugwi bongeye guhura bitazoborohera.
Iyi match kugira tuyitakaze navuga ko twayitakaje ku makote menshi kandi kuva igitangura. Kuva match igitangura twebwe wabona umenga abakinyi bararushe, ubundi mwanya wamenga barakanye, ubundi mwanya wamenga ntibashaka gukina, twagize amaherere menshi. Aho novuga ko twatereye match muri defense, uno munsi ekipe y'urunani n'aba interieur bazanye batudominye, ba interieur bafite abantu barebare muri zone. Urumva rero ntibadupermeta ko dushika muri zone, batwugururiye amashute yo de l'extérieur, ayo nayo caratunanira.
Mu bakobwa naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Legazel utsinze Gladiators ku manota 68-63 mu rukino rwari rukomeye cyane. Urongo yishyira hamwe rya basketball mu Burundi arashima ko ubuhinga buriko buriyongera. Jean Paul Manirakiza aramenyesha ibyo agiye kurangura mu minsi iza abifashijemo n'ishyira hamwe rya basketball muri Afrika kugira urwo rukino rubandanye rutera imbere.
Icyihutirwa cya mbere ni ugusakara iki kibuga kugira ngo tugire indoor. Uko ntikubaka indoro bacha tuzanira amakamera professionnel akwiye kugira ngo tubandange dukora ibi, bacha tuzanira terrain yo hasi imwe mona za NBA, bacha tuzanira amamarquoir professionnel hamwe n'amakrono professionnel, ibyo bitwemereye. Hanyuma deje kucubaka batwemereye ko tuja tugira iyo twita tournoi ya U18 izobera ngaha hagati y'ukwezi kwa kane kwa gatandatu, hanyuma tukagira na camp international ya NBA ikabera ngaha i Bujumbura.
Muri iryo higanwa Landry Ndikumana akinira urunani niwe yatowe ko yasumbije ubuhinga abandi, ni nawe kandi yinjije amanota menshi muri iryo higanwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana acukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watugerageza uwo mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afurika y'amaclub yongeye gusubukura imyitozo yitegura guseruka mu ntera ya kabiri mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe y'abaya mbere wayo. Ikipe ya APR FC imaze iminsi ibiri yitoza, ikaba igomba guhura na Etoile du Sahel muri Tunisia. Umukino ubanza uzabera i Kigali mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa cumi. Mu cyiciro cy'ibanza cy'irushanwa rya Ligue des Champions muri Afurika, APR FC yasezereye Mogadishu City Club yo muri Somalia. Ngo hari ikizere ko ikipe y'abasirikare mu Rwanda ishobora kwihagararaho imbere y'ikipe y'igihangange ya Etoile du Sahel nk'uko bivugwa na rutahizamu Jacques Tuyisenge.
Dufite abatoza bazi kwiga ekipe tugiye guhura nayo, urebye nicyo kintu kidufasha cyane, bazi kwiga ekipe tugiye guhura nacyo. Urumva igihe kigiye kubaho abatoza batangire bige kuri ekipe tugiye guhura nayo, ko abahungu dufite uko tumeze twese biroroshye kumva konsinye baduhereza, buryo umupira yo wumvisha konsinye ukayigenderaho nta kidashoboka. Iyo ufite ikizere muri wowe nokomeza gushyigikirana aho umwacitsine yukamusunika, numva yuko ngiye kubwange ekipe yifite icyizere.
Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya AS Kigali nyuma yo gukuramo Olympique de Misirisima mu birwa bya Comore izahura na Darling Club Motema Pembe yo muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Intego y'ikipe y'umujyi wa Kigali ngo ni ukugera mu cyiciro cy'amatsinda by'akarusho, ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakegukana n'igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda.
Ushaka rero igikombe cya shampiyona yitegura nk'uko twiteguye, wenda ibindi bishobora kuzaza hagati aho ngaho tuzaba tubireba, ariko tuzi neza ko twiteguye nk'abazatwara igikombe. ubundi igikombe kiba ari kimwe amakipe atangira ari 16 yose agishaka ariko tutagitwaye twashyizemo ibyo tugomba gushyira byose nta n'uwatuveba ubundi igikombe cya shampiyona rwose icyo mbona bigomba guhinduka hakagira indi kipe igitwara itari Rayon Sports ntiyo ya PL kuko igikombe cya shampiyona ngire ngo Atletico niyo yigeze gucamo iragitwara nayo nyuma yaho iza gusenyuka ariko Kigali yiteguye kugitwara ikanagumaho.
Tugarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Mu mpera z'icyumweru gishize u Rwanda rwemerewe kuzakira shampiyona y'isi muri uyu mukino mu mwaka 2025. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Been listening to news and information.